Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika risamanira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese namwe yakunze radio Ijwi ya Amerika, muri kumwe na Frederic Nkurikije.
Bijya bintu nta karanga na gato bibirimo gutabura impuzu kuriya kuzitabura sinshobora kubitahura ama bakaca bafata amprise dose bakaja bakifotoza bakafata n'ama video bakayashira angizi bakayashira kuriya ni ibintu byo mabiri desolant cyane cyane ku ishuri baba bariko.
Uyo numwe mu rwaruka rw'abarundi banegura ingeso yadutse abanyeshuri bamwe yamwe batabura impunzu z'ishure igihe barangije amashuri yisumbuye. Inkuru cyo kimwe n'inkuru ikibazo cy'ubuvya bwenge muri territoire ya Fizi muri Congo. Inkuru impunzi z'abarundi mu kampi ya Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania zivuga ko amagara yazo atitaweho, hamwe n'inkuru y'urwaruka rw'impunzi z'abarundi Kigali mu Rwanda zijirukiye imyuga itandukanye. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Lekariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Thomas Kamilinde.
Duhere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida w'umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko umutegarugori Janine Mabunda, abisabwe n'umukuru w'igihugu, yahamagaje inama idasanzwe yihutirwa y'inteko izaba kuva ku itariki ya 19 y'uku kwezi kugera ku itariki ya 7 y'ukwezi gutaha. Iziga ingingo imwe rukumbi: kwemeza guverinoma nshya na gahunda yayo. Kongo imaze amezi 7 itagira guverinoma. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakomanyirije General Salah Mohamed Salih, uzwi no ku izina rya Salah Gosh, wahoze ari umuyobozi mukuru wa NISS, urwego rw'ubutasi muri Sudani. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko General Salah Gosh n'umuryango we badashobora kubona uruhushya visa rwo kujya muri Amerika, kuko Amerika, bigaragazwa mu itangazo ryayo, ifite amakuru afatika ko uriya mu general yagize uruhare runini mu bikorwa by'iyicarubozo igihe yategekaga NISS. General Salah Gosh afite imyaka 63 y'amavuko, yasezeye ku buyobozi bwa NISS mu kwezi kwa 4 gushize. Ubucamanza bwa Sudani bumurega uruhare mu iyicwa ry'abaturage bari mu myigaragambyo yatumye President al-Bashir ahirikwa ku butegetsi. Muri Zimbabwe, polisi yabujije imyigaragambyo ishyaka MDC ritavuga rumwe na leta ryateganyaga gukoresha kuri uyu wa gatanu mu murwa mukuru Harare. Mu itangazo rye, umuvugizi wa polisi Paul Nyati aravuga ngo uwo ari we wese uhirahira kuyikora arabakoze icyaha cyo guhungabanya umudendezo n'umutekano bya leta. Yatangaje ko polisi ifata ingamba zikaze. Umuvugizi wa MDC Luke Tamborinyoka yabwiye ikigo ntaramakuru Reuters cyo mu Bwongereza ko polisi itigeze ibamenyesha icyemezo cyayo. Yavuze ko imyigaragambyo iba nk'uko biteganijwe. MDC irashaka kwamagana ibibazo bikomeye cyane by'ubukungu byugarije Zimbabwe. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Israeli yanze ko abadepite babiri ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakandagira ku butaka bwayo n'abategarugori babiri Ilham Omar na Rashida Tlaib, bombi n'abayisilamukazi nabo mu ishyaka ry'abademokrate nyine rya hano muri Amerika. Ilham Omar akomoka muri Somalia naho Rashida Tlaib akomoka muri Palestina. Israeli yasobanuye icyemezo cyayo ivuga ko bashyigikiye Palestina n'ibikorwa byo gukomanyiriza Israeli. Ilhan Omar na Rashida Tlaib bateganyaga kujya muri Israeli na Palestina kuri uyu wa gatanu. President Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyigikiye icyemezo cya Israeli, aravuga ngo siniyumvisha impamvu Israeli yari kubareka kujyayo, kandi bizwi ko barwanya cyane Abayahudi na Israeli. Perezida w'umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko ya Amerika, umutegarugori Nancy Pelosi wo mu ishyaka ry'abademokrate, yatangaje ko amagambo ya Perezida Trump ari ikimenyetso cy'ubujiji n'ikinyabupfura gike bidakwiye umukuru w'igihugu. Naho kuri Israeli, Pelosi yavuze ko icyemezo cyayo ari ikimenyetso cy'intege nke. Muri Myanmar yahoze yitwa Birmania, inyeshyamba zishe abasirikari ba leta 14 mu bitero bitanu zagabye ku birindiro by'ingabo za leta mu majyaruguru y'igihugu. Kimwe muri ibyo bitero kibasiye ku buryo bw'agatangaza ishuri rikomeye ry'ingabo z'igihugu ryigisha iby'ikoranabuhanga. Abatabazi bemeza ko n'abasivili 12 bahitanywe n'imirwano yabaye rero hagati y'inyeshyamba n'abasirikare ba leta ya Myanmar. Umuvugizi w'urugaga rugizwe n'imitwe ine y'inyeshyamba rwitwa Alliance du Nord yatangarije Ijwi rya Amerika ishami ry'ururimi rw'Ikibirimaniya ko aribo bagabye ibi bitero. Alliance du Nord ivuga ko iharanira uburenganzira n'ubwigenge bwa banyamuke bo mu moko atandukanye. Umuvugizi w'ingabo za Myanmar, General Min Tun, nawe yabwiye Ijwi rya Amerika ririya shami ryayo rero ko ibitero by'inyeshyamba ari nko kwihimura ibyo abasirikare ba leta bamaze iminsi bagaba ku bucuruzi bw'ibiyobyabwenge bugenzurwa na Alliance du Nord, butemewe rero n'amategeko.
Urakoze Thomas ku makuru uhejeje kudushikiriza. Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isanganira i Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda. Mushobora kandi no kudukurikira ku kibanza twandikira ku amakuru wezi tatu wa kaburungu radiyo yacu VOA kaburungu com.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Makuru tu ya tangure kukiwazo tiwi ya yurumutuwe muli teritwara ya Fizi muntara ya yumanuko mwoji ucha Kongo. Aho inzego zitandu kanya zili mwoha wagize sosiete sivire zisaba wategetsi guhagurukira kiwazo tiwi of the abgenge bili mwoha Kanyanga n'Urumogi bigenda vyongera muri Minembwe hagati. Ninkuru ya Vidaste Gabo umenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika ari Minembwe.
Mu Minembwe kimwe no mu bindi bice bitandukanye bya teritwari ya Fizi usanga ikinyobwa cya Kanyanga gicuruzwa mu masoko, naho urumogi ari abaturage bo muri teritwari wa Ruhinga kandi bakarugurisha ku mugaragaro mu masantere y'ubucuruzi kimwe n'itabiri isanzwe. Inzego zitandukanye zirimo iz'uburezi, amadini ndetse n'abagize sosiyete sivile muri aka karere k'imisozi miremire ya Minembwe bavuga ko bahangayikishijwe n'uburyo urubyiruko rukoresha ibiyobyabwenge birimo inzoga za Kanyanga n'urumogi ku mugaragaro. Dr Lazarus Bitereko ahagarariye kaminuza ya Minembwe ifite gahunda gukangurura urubyiruko kwirinda kunywa ibiyobyabwenge, avuga yuko benshi mu banywa ibi biyobyabwenge bari mu bateza umutekano mukeye kuko usanga hari ababinywa bari mu mitwe yitwaje ibigwanisho.
Nta kuntu dushobora kurwanya ibibazo by'abantu bitwaje imbunda bahaye banywa na Kanyanga, bahaye banywa n'urumogi ngo uvuge ngo urashobora kubabwira ngo nibareke gukora mabi ba mu mitwe deja yabo hari uko bameze. Niba dukeneye yuko intambara zishira, leta ni nadufasha kugira ngo ibi biyayura mutu. Izi nzoga ziri muri uyu muhana wa Minembwe zicike zidacitse, ziraharibisha abantu mu mitwe. Nizimara guharibisha abantu mu mutwe, uzozu ufite imbunda ntamenye ukunda ayikoresha, ayikoresha nabi. Ufite umutima mubi ntareka gukora nabi mu mutwe wiwe hadakora neza. Murebe no mu bindi bihugu, Akanyanga n'urumogi ni ibintu by'imiro cyangwa se bibujijwe. Amategeko y'igihugu cyacu arabibuza. Mu gihe rero tudahaye tubibuza, nta kundi intambara yocika, nta kundi abana bokwiga neza, nta kundi imiryango yotungwa neza. Administration lokale irahari, hariho polisi, hariho commune, hariho ANR, hariho n'abasirikare. Nibahaguruke bicarane biyame ibyo bintu. Niba ari urumogi barushikure, niba ari amatariyo imidege bayishikure bayikureho.
Ku ruhande rw'umuyobozi wa sosiyete sivile mu Minembwe Ubwana Itaburi ya Mwaroje avuga yuko umubare munini w'urubyiruko rujya mu mitwe yitwaje ibigwanisho, abenshi baba batangiriye mu kunywa ibiyobyabwenge bya Kanyanga n'urumogi. Mu gihe amashyirahamwe yigenga arimo amadini, sosiyete sivile, abashinzwe uburezi n'ubuzima binubira ibi biyobyabwenge bya Kanyanga bikorerwa muri santere yo mu Madego, abakora ndetse bakagurisha inzoga ibo bavuga yuko zabateje imbere mu mibereho yabo. Sangira nabo Patricia atekera Kanyanga muri centre mu Madego.
Ngewe nagezana muri Minembwe ndi impunzi. Mpageze natangiye gushakisha guteka kugira ngo ngure Kanyanga ndeye ko nabona amaisha yo kugira ngo ngende hirabana amafaranga ku masomo. Ntangira kugaciruza icupa turigurisha 200 karangura mbona ndihiye abana amasomo. Habona nisabone yo gukaraba. Habona mbese nyine numunyo wo kugira ngo nshyire mu byo kujya.
Nyasingizwa Beninye ari mu bayobozi b'urubyiruko bo mu Minembwe asanga impamvu rumwe mu rubyiruko rwishora mu ngeso mbi zirimo kunywa ibiyobyabwenge no kujya mu mitwe yitwaje ibigwanisho ari uko leta yabatereranye.
Urubyiruko rw'ini wacu nta education rufite, nta nubwo rushirikishwa mu bikorwa rusange bya leta biba bihari nk'amanama nk'imirimo nabo bahabwe umwanya bakore noneho bakabaho ngaho ari uturegerege nta mirimo bakora nta occupation bafite noneho akumva bamwe bakaba bakupere de route bagafatwafata imbunda bagenda banyaga abantu mu nzira bakora ibintu bitari byiza n'ibyo byibi bikereya n'intambara zikaba iyo habaye swate n'amanama yo kuganira kugira ngo abantu bagarunire ku mutekano w'akarere n'ibiki ntago bashirikisha abasore haza abasaza abagabo bakuru hakaza n'abashefu noneho abasore bagasa nkaho bigijwe inyuma.
Umuyobozi wa komine ya Minembwe Gadi Mukiza Nzabinesha atangaza yuko afatikanyije n'izindi zego zishinzwe umutekano bagiye bagwanya izi nzoga za Kanyanga ariko bagahura n'ikibazo cy'uko izi nzoga zitanga umusoro muri mwe mu buyobozi bwa leta.
Tuvuge nko muri secteur ya Rulenge Kanyanga iri muri nomenclature y'ibintu bitanga amataxi byishura taxi bishaka kuvuga ko bisa nkaho bisa nibyo kwemerwa bene uko ngo tukagaragaza kubirwanya ariko nubu twariko tubwira ngo tuzoshakishe tegeko riva hejuru cyane ngo ku niveau ya province uburyo twobivana nikiyo byabwenge ni inzoga zikomeye kimwe na zigeza simba n'izindi.
Nubwo nta bushakashatsi bwari bwakogwa bw'abantu bitwa n'izi inzoga za Kanyanga zikoregwa muri territoire ya Fizi, igipolisi gikorera mu Minembwe gitangaza yuko hari igihe gitoragura imirambo ku misozi mu binogo ndetse no munzuzi yababishwe na Kanyanga babanywereye muri centre mu Madego no mu gatano ndetse no mu gatatu ko mu Minembwe. Vedaste ngabo kubwijwe ijya America mu Minembwe mu ntara kivyo majyepfo.
Urakoze Vedaste. Mu Rwanda naho urwaruka rw'impunzi z'abarundi rwahungiye Kigali no mu ikampi ya Mahama rurijikiye imyuga itandukanye. Harabiga guteka, gushona indimi nk'icyongereza, ubuhinga bwa none arivyo informatique, abakora udutako hamwe n'ibindi. Bemeza ko bibabeshaho bikana barinda kuja mu buhumbu no gutwara inda zitatekanijwe ku bakobwa. N'inkuru ya Pierre Claver n'inkuru umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Bamwe muri urwo rwaruka bahoze biga mu mashuri ya kaminuza canke ayisumbuye mu gihugu cabo imbere yuko bahunga igihugu bemeza ko ubu bamaze guhindura ingendo n'ivyumviro mu ntumbero yo kwibeshaho no gutunga imiryango yabo. Akarorero nakaba basigaye biga ivyo guteka
no kuvomerera zose na uzuzo kwera kare. Hashobora kubura amazu yo kubaka ariko inda ziguma zikeneye ikintu cyo gufungura, no kuvuga ntiwo kwigera ubaho mu buzima bubi.
Muri patisserie turamaze kumenya guteka sponge cake, ama cake, ama cookies, ariyo ma biscuit. Tumenze kumenya amasosi atandukanye nka bechamel sauce, chicken stroganoff n'ibintu byinshi nyine. Ege jumbo coco twadusambwe tubizi kugiteka. Urashobora kuba warahejeje amashuri na universite ukayiga ariko ukabura akazi. Ariko warize ibivyo guteka ushobora kugenda kurondera akazi muri iyo hoteli itandukanye ugasanga urakanutse kandi ukabaho neza utivye ukoresheje amaboko yawe.
Mu ikambi y'impunzi z'abarundi i Mahama naho urwaruka rutari ruke rusigaye rwiga gushona impuzu, abandi bakega gukoresha imashini nyabwonko ordinateur mu Gifaransa.
Nzi gushona ishati, nzi gushona ipantaro, nzi gushona ijipo.
Ndiko daca botoniere kugira ngo tugire umuntu abashe gufunga ibifungo.
Gushona navyigiye ngahe Mahama kandi iyo natonze ku kazi ndaronka amafaranga yo gufungura neza, ndaronka amafaranga yo kwicara n'abandi nkanywa gafanta.
Kuri informatique nyine ibintu byo kwandika byo gusavinga kubika amadokima nyine mu mashini.
Nzi kumenya byinshi nk'ibijyanye na internet ubu ntibinsoba cyane. Nka Microsoft Excel nayo nyenda girageza na Microsoft Word cyo bizomfasha urabona isiri kiragenda itera imbere cyane cyane uko rikiragendera cyane kuri technology bishobora kuzomfasha kujyana n'aho isigeze.
Iyo miyabaga ivuga ko nawe yahunze itareza amaboko ahubwo iri ku ishuri ry'ubuzima ndetse ko nibatahuka bazoshika bateza imbere igihugu cyabo kubera iyo myuga bijukiye.
Nidutaye Burundi turiko turitegura kuzokubaka igihugu cyacu. na cyane cyane natwe tukagira made in Burundi. Hari abantu bibaje ngo twarahunze ngo twagiye mu magogo ariko turiko turika. Ubu dusigaye duciye ubwenge gusumba ubwo twari dufite tukiri Burundi.
Tutahe inzi no gushona. Ashinzo ta mfise ubumenyi nkora umwuga nta kibazo nzogira kwera.
Ije ni twatahandu va yuko muraje shaka kwihangira imirimo. Gusa ntabwo yitwa ushature amaboko ngo tugume mu bwigunge gusa ngo twumve ko twahunze byose byarangiye byatubereye akaryo ganga umuntu avane n'umwuga uzo muteza imbere
kuko narawumetrije nitwataha mu Burundi umuntu yoca yugurura atelier akaba arakora amahoro niyaboneka tuzota.
Abo basore n'inkumi bagihunga mu mwaka w'2015 bari bazi ko ari igihe gito maze bagasubira kubandanya amashuri yabo ya kaminuza nk'uko babivuga.
Umukiheburo ko karabonetse kuko tukiza twari tuzi ko ari ikiringo cy'amezi nk'atanu tukaba turasubiyeyo. Ariho bamwe twari tuzi ko amashuri yacu tubaye twihagaritse akanya gato kugira turonke umwanya mwiza ariko bamwe biradukomerana bitubaye na birebire. Iyo maze kumva rero abantu mwari kumwe ngubungoje ngo ngiye ku defenda mimo hare ngo ngiye kugirante we nawe wateye usubira hasi cyane cyane ko atamahigo tuba twaragize kubandanya.
Bahavuye batangura kwijukira iyo myuga itandukanye guhera mu mwaka w'2016. Kuva icyo gihe abarenga 500 baramaze kugira amahigwe yo kwiga imyuga indimi z'amahanga nk'icyongereza n'izindi nyigisho nk'izo zimara amezi 6. Imwe mu miryango ibafasha kugira ngo bige iyo myuga ni kigo Mezo Shalom citaho impunzi z'Abarundi. Umufasoni Marguerite Barankitse yashinze icyo kigo citeguriye guhimbaza imyaka 25 iheze kibayeho avuga ko kwigisha urwaruka kwibeshaho ari uguteza imbere kazoza ku Burundi bwo mu minsi iri imbere.
Nitwabera imbunuza ngaha tukicara tukanywa inzoga tukaja kubyara tudashobora kubarera twabaye imbunuza n'Uburundi ntituzobwubaka. Dushaka kugwanya kw'abana baheba ishure kuko bibarutse tubigisha no kugira sudire no kugira n'ivyamazi n'ibiki no kuvuga niho hazova incabwenge zizogena kubaka igihugu tube turiko turitegura gutaha.
Yamara naho biruko impingi iracari ndende kuko abataracikirwa n'amahigwe yo kwiga iyo myuga ni benshi. Aho niho Marguerite Barankitse afatira mu guhamagarira Abarundi bifise baba hanze muri diaspora kwibuka bene wabo. U Rwanda rwahungiyemo Abarundi barenga gato 70,000 hafi 60,000 baba mu ikambi y'Amahama. Abarenga igice cezo mpunzi no gwaruka. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver. Mu Burundi urwaruka cikimwe n'abakurikiranira hafi isata cindero baratera ivyatsi ingendo yo kwitaburira ko impunzu zishure ngo nuko amashure yisumbuye arangiye. Bavuga ko ari indero yatitutse mu Burundi kubera ukudahana kwibonekeza hatari hake mu mashure. Ni inkuru ya Desire Hatungimana, umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cha leta gitanga uburenganzira bwo kwinjira muri kaminuza kirangiye haribonekeje ku mbuga ngurukana bumenyi. Abanyeshuri mu gisagara cha Bujumbura hanini bitaburira ko impunzu z'ishuri uniform bagatabura amakaye mu kwerekana ko basezereye amashuri yisumbuye. Iyo nyifato abantu batari bake yarabatangaje mbere irabatera n'isoni harimo n'urunganwe rwabo babikoze. Bano bavuga ko ari bitera soni
rya bintu nakaranga na gato bibirimo gutabura impuzu kuriya kuzitabura sinshobora kubitahura ama bakaca bafata amplis de cela bakaja bakifotoza bakafata n'ama video bakayashira alinyi bakayashira kuriya ni ibintu vya mabiri desolant cyane cyane ku ishuri baba bariko kuko nkatwe ishuri twari turiko ugize nka bijya bintu bakakumenya zabarinduru hari amategeko ari ibintu byagufata utaruzi wategerezwa guhano d'une manière ou d'une autre bijya bintu vya maje byarambabaje ni ibintu ntashobora gutorera vuba ntashobora no gutaha na gatoyi.
Nibaza ko ari kudataruzima uno munsi abajene b'Abarundi tubayemwo ko amashuri tubayarangiza amashuri yisumbuye kabageze n'andi mashuri yandi ya kaminuza bagiye gutangura kandi ubuzima bwa bugoye cyane gose no kwa abo bajene batahura ubuzima tubayemwo. Amashuri yisumbuye arangiye ni intango yandi mashuri agiye gutangwa kwa ko bwo kwitwaye neza gusumba aho kwa bitegwe kubandanya ibindi bikurikira. Nitwe Burundi bwejo mugubonye Burundi bwejo bwo no munsi abo bikwiye bitabira ku impuzu cyo ntuze ubwo Burundi bwejo iyo tuko dutya tuja kwa tahantu hetse cyane gose kuri kazoza ku Burundi n'abategetsi ba bejo ba Burundi.
Uwizi ivyigwa bijanye n'inyifato amenyesha ko ivyo gwaruka gwakoze biva hanini ku myaka naho bakuriye.
Ijya nyifato ubwa mbere no giha
insiguro yuko ijanye n'imyaka urugero rw'imyaka n'imyaka umwana arangije amashuri abari karavamo mu bwana yinjira mu rugero rw'abakuze ijya nyifato rero akenshi uzosanga biva kuri hamwe yakuriye ya miryango yakuriyemo bamwe ego baraja muri byo zo gutabagura makaye impuzu ariko rero nabandi bakora nibindi bibi cyane usanga bagenda mu byayura mutwe inzoga amatabi ugasangana bibi cyane rero iyo nyifato sinovuga ko ari nziza ni nyifato mbi ariko abana bose ntabwo ibyo babikora biva kuri nyene hahandi baba barakuriye
erari nibizi umuvyeyi akongera akaba umwe mu bakurikiranira hafi ikibazo cy'indiro mu Burundi avuga ko ivyo abanyeshuri bakoze bitagira izina abahanura nyabuna kumenya ko ubuzima butanguye bakitegurira kazoza neza aho kwihamenyo y'abatwenzi
ico no ntibyanga kebura ubugwaruka nuko iyo bahije amashuri yisumbuye ubuzima buba butanguye ntibabuheze bohereza rero bakamenya neza kuko amashuri ndetse noneho ubu nta na gitanga bagitanga batanga icyerekana gusa ko wize certificat icyo mehese ndahanura ni uko abo bana bakwibuka yuko ubwo atari imbere y'ubuzima ko amashuri araheze ni intego y'amashuri amashuri akomeye ashobora kubashikana ku kazi ntibaba barayatangura ikindi nacyo gutabura impuzu zerekana ko umenga n'umubyeyi uramusuzuguye ku mubyeyi aba yasuguriye izo mpuzu ari nacyo gituma bohese bashibuka ko umubyeyi azokenera kusubira kubagurira impuzu bakazobumenya ko n'iyo mpuzu batabuye ari impuzu yashoboye guhabwa uwo ari we wese batakiyikeneye uhabwa n'umukene kuko ari bo bantu batari bake bakeneye izo mpuzu natwe bari bakene cyane
mu gihe hari abayobozi bamwe bamwe b'amashuri yisumbuye bari batanguye gufata inkingo za ruhasha harimo no kwima impapuro z'umutsindo abanyeshuri bitaburiye ko impuzu bagatabura n'amakaye umushikiranganji w'indero mu Burundi Janvier Ndirahisha yasavye abo bayobozi kuba barabangiriye kugira habanze hakogwa amatohoza Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika
urakoze Desire nshuti mwese bakunzi bya radio ijwi rya Amerika nkuko mubimenyereye ku munsi wa gatanu haya mango ijwi rya Amerika rirabaha akaryo ko gutasha abanyu inshuti n'imiryango abyifuza rero badutiye akamo ku nimero yacu ya WhatsApp guteranya rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe muri aka kanya rero turi kumwe na Egide Egide muriwe neza
Hello
Egide muratwumva
ndabumba sineza cyane ndabumba
yego meduga ku ijambo utashe inshuti y'abagenzi n'umuryango
ndatahije Alphonse batagira kigingi ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndatahije na Erice bari kumwe ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndatashe n'abarundi bose bariko barumviriza kuno mwanya ijya Amerika ndatasha abari Kigali ndatasha Abdira ari Kampala muri Uganda ndatasha Ndikumana Salama ari Muyinga aho bita mu Gashoho ndatasha n'amaze abamenyesha makuru wa Radio Kigali
murakoze Egide turi kumwe na urakoze cyane turi kumwe kandi na Uwimana nawe nyine yifuza gutasha inshuti n'abagenzi Uwimana muratwumva
yego ndabumva neza nakwiza na murakoze
tangura mutubwira amazina yose hanyuma mutashe abanyu
yego ni twa Uwimana Jackson imperere muri Uganda ndatasha umukecuru Nyirangoboka uherereye mu mujyi wa Jinja muri Uganda hanyuma ndatasha na Gloria uri mu Burundi ndatasha umuryango wanjye uri mu Rwanda mu Ruhengeri ndatasha inshuti yanjye ikomeye cyane bita Niyonsaba Innocent ari mu karere ka Rutsiro mu Rwanda ndatasha na Rwagasigazi Jemusi aherereye muri Fort Portal muri Uganda ndatasha n'abafana ba aperi bose nababwira ngo bakomeze kugubwa neza bakomeze kugira ibihe byiza nibagiwe na mukuru wanjye uri muri Kenya nawe ndamusuhuza cyane
urakoze Uwimana ugire umunsi mwiza
yego murakoze namwe
you got my affection. Baby, baby,
ubutumwa bwo kwifurizanya kakura mukanya gutasha inshuti burabandanya uturi kumwe na Jean-Claude. Jean-Claude muri beneza. Jean-Claude muratwumva? Ndumva umurongo wa Jean-Claude utameze neza ariko nibaza ko mukanya. Jean-Claude muratwumva? Jean-Claude turakumva duga kwijambo tasha inshuti n'abagenzi. Murasha gutasha inshuti n'abagenzi? Ndabona telefone ya Jean-Claude ifite ikibazo, reka turindire abandi banywanyi radio Ijwi d'Amerika.
On your body, sure you know no certainty when you carry 50 kilos on body. You know I feel a vibe, you feel a vibe, so baby whine upon me, yeah. And I know you shy, but it's cool when we're making love on the low, on the low.
Abandanya kumiriza radio Ijwi d'Amerika. Abona aho turi kumwe na Nasiri. Nasiri mwiriwe neza?
Mwiriwe cyane.
Mwiriwe neza, muri hehe?
Umerereye mu ntara y'Iburengerazuba hano I Karongi.
Tasha inshuti n'abagenzi?
Ni gusa cy'abavandimwe baherereye hano I Karongi, abantu baherereye mujyi wa Kigali, abandi bantu baherereye Gisenyi. Murakoze.
Murakoze cyane rwose Nasire.
Merci namwe.
Say you know no certainty when you carry 50 kilos somebody. You know I feel a vibe, you feel a vibe, so baby whine upon me. Yeah. And I know you shy, but it's cool when we're making love. On the low, on the low, on the low, on the low.
Ako karakadili mbuka Burna Boy kitwa On the Low. Turashimiye abadutuye akamo bagatasha inshuti. Inshuti rero mwese mwakundi radio Ijwi d'Amerika. Ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Turashimiye Engineer Joe yadufashe muhungi bw'ivyuma, hamwe na Mukubira yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Turabashimiye namwe nshuti mwese mwaduteze amatwi, kandi turabateye akamo mubandanye mwumviza ibindi biganiro vya radio Ijwi d'Amerika. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
And be a better guy, guy, be a better guy, guy. On the low.